Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi imodoka nto izagirenza abantu izagifungwa amezi atatu.
Bamaze kuvuga ko urengeje umuntu baguhanisha amande ya 5,000 bakongera bakagufunga amezi atatu. Urumva ko nakarenganya ukatagira izina, kuko muri make bategeze gukoresha amategeko yanditse.
Uwo ni umwe mu batwara abantu n'ibintu mu ntara ya Ngozi. Iyo nkuru n'izindi zibanda ku buzima ndetse n'ikiganiro kwa Nyaburunga ni mukanya. Mu Burundi abakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe imodoka nto barinubira icyemezo cya polisi cyo gufunga amezi atatu imodoka yafashwe irengeje. Abo bashoferi babona ko icyo gihano gishobora gutuma babura akazi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze, Ingozi.
Imodoka zito zito zunguruza abantu n'ibintu bita Probox zirekuriwe gutwara abantu batarenga 4. Urengeje ko umuntu kuri abo yahora acibwa amande y'amafaranga 50,000 y'amarundi. Abagendesha izo modokari mu ntara ya Ngozi bavuga ko icyo gihano gitangwa n'igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara, giteye kubiri n'itegeko risanzwe ryanditswe, ari naryo bifuza ko ryobandanya rikurikizwa.
Umuntu iyo arengeje umuntu baramuhanisha amande ya 5,000 akagenda akariha igitasi muri OBR. Ubwabo bamaze kuvuga ko urengeje umuntu baguhanisha amande ya 5,000 bakongera bakagufunga amezi atatu. Urumva ko nakarenganya ukatagira izina, kuko muri make bategeze gukoresha amategeko yanditse. Ntacyo bari bakwiye kurenza ku kibyo nosaba byari ibyo bari bakwiye kuraba bagakurikiza amategeko nk'uko yanditse, ukoze ikosa bakamuhana bakurikiza ya mategeko.
Amatworoheze dukora akazi neza, hanyuma amategeko ahari bayakurikize. Izi ngingo zafashwe giturumbuka nta inama zagishe.
Kuri aba badereva ingaruka kuri ibyo bihano ntiziri kuri bo gusa.
Barengeje ku bindi bintu bitorohereza umuntu yitwa umushoferi, kandi ntabwo byorohereza n'umunyagihugu, kuko nawe acazimbwa ku itike yahora agira.
Duhomba turi benshi cyane rwose ko izi modokari zari zitunze imiryango myinshi, harimo abakokayi, harimo ndetse na leta.
Imodokari zito zito zigitangura gukorera mu ibarabara zahora zirekuriwe gutwara abantu 4 ku ntebe y'inyuma n'uwa 5 ku ntebe y'imbere. Haraciye igihe kitari gito igipolisi kigenzura umutekano mu ibarabara gifashe ingingo yo gukura ko umuntu umwe ku ntebe y'inyuma. Abagendesha izo modokari bifuza ko hoba gutezurirwa babongeye uwo muntu bakuye ko
bari kutwongera wa muntu wa 5 bari batwatse ko bari bamutwemeye na kare ko batuzomushira ko mukuvuga ubutwaye abantu 4 nta verse miboneka ba boss turagiranira ingorane ngo turaje amahera tayo tujya gacha sanga hanyuma buzibwiye burahera hari ko guheza utana utanahembwe, ariko ku bantu 4 nta verse miboneka.
Je dusaba twe tubona yuko boduha urya muntu badukuye ko wa 5 no kuri carte rose haniseka abantu 5, ariko ntitubone nyine dagiye guhinduka kugira umuntu amudukure ko kuri assurance, kandi kuri carte rose ariranga umuduga haniseka abantu 5.
Igipolisi Ingozi kimenyesha ko ingingo iriko irakurikizwa yavuye mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi mu Burundi. Ni ingingo yafashwe kugira igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara gishobore gukinga amasanganya yabonetse ari menshi mu mwaka uheze, nk'uko amakuru dukesha igipolisi Ngozi abivuga. Amakuru twavuye dukesha abadereva bakorera mu ntara za Muyinga na Kirundo nuko iyo ngingo iriko irakurikizwa no muri izo ntara. Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi. Mu bakobwa bakora akazi ko gucuruza umubiri mu mujyi wa Gitega hagaragaramo abana batari bake bari munsi y'imyaka 18. Mu kigo Humura gishinzwe ibyaha bikorerwa abana n'abagore bemeza ko icyo kibazo gihari. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Sabima.
amakarite bavuga ko abamwo abakora uwo mwuga wo kudandaza imibiri kusumba yandi na makarite ya kera ayo nayo ni mu Giswahili Magarama na Yoba impande zinzu z'ubutambiro aho babarindiriye wo bahitana akabashorera mu makarite ya Yoba na Magarama aba dandaza imibiri bagwiriye kububare bumwe bumwe aho usanga barangwa n'agatwengo bicaye mu mugumwe abarose uburyo baba ariko bariheretsa gacupa basangiza abataronse biboneka kumengo bagize urunani bamwe mu bakozi batanga ibinyobwa muri ubwo bubare nibo bakunda kuba abahuza y'abashaka kuvugana n'abo badandaza imibiri ndetse bakanabihemberwa muri karitsiye ya Yoba. Ijwi rya Amerika ryaravuganye na bamwe mu bigeme bari munsi y'imyaka 18 bakora uwo mwuga wo kwidandaza. Uno mwigeme afite imyaka 16 ariko aravuga icyamutumye yinjira muri ubwo buzima bwo kwidandaza.
Kenaragiye Bujumbura ndakora chanda chatu munga nilinda mateko nilinda chamba nambayo na abi chanda tamuhila mateko tamuhila na onyene mbo nambayo na abi chanda ndachacha nzini kitega chana njira mruko butema kukomba na takuno na waho na umana chana angula kukoli bibinu njene mchuma na kila nda yuko noronga yinzu ndawe nukunge na umana yo waho.
Uno nawe afite imyaka 17 ariko yavyaye afite imyaka 16.
Jewe mu musanzu nta navyaye afise mukuru wanje yararongowe kandi nawe ni basazanje bacavuga ati ndamutwareyo namukuye niko rero guca nshanga hanye mbuze gukora ibinye mvuga ati reka ndondendabe iyi nzu mbamo n'uyu mwana na cewe.
Muganga Nzeyimana Sylvia arongoye ikigohumura kijeje kugwanya amabakoregwa abana n'abakenyezi mu Burundi aremeza kwazi ko ariho abana babigeme bidandaza.
Yafashwe ku nguvu rero akaza ngaha muri kino kigo turashobora kumufasha mu kurondera uwo muntu yamuhohoteye hanyuma uwo muntu akakurikiranwa n'ubutungane akongera agategerezwa gufasha uwo mwana yavutse kuko no mwana wiwe.
Kubona harabigeme bagize ibyo bibazo ntibiture ikigohumura. Muganga Sylvia Nzeyimana agira ati
bashobora kuba hariho abatabizi ariko hashobora kuba nababizi mugabo baciye bahitamwo guca muri ubwo buzima bica bisaba rero ko umuntu ababonye yoza arabumvisha ko hariho abantu bashobora kubafasha kugira ngo babandanye bagira ubuzima bwiza.
Ku bavyeyi bagabitanije ikigohumura kirafise ububasha gihabwa n'amategeko.
Umuvyeyi mu bisanzwe kirazira kwirukana umwana. Iyo bishitse rero hari ababirukana kubera nabo nyene kutamenya. Iyo bishitse rero duhamagara abo bavyeyi tukababwira yuko uwo mwana nubwo yagize izo ngorane bajejwe kumuraba, bajejwe kumukingira. Tuca tubabwira rero yuko ibyo bategeza kubikora ukadusanga rimwe rimwe ntavyo bari bazi. Bamaze kubasigurira ingene amategeko ameze benshi barabikora.
Ico kigo cashinzwe na Leta y'u Burundi ifadikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu rigwanya sida ONISIDA mu mwaka w'2014 mu ntara ya Gitega kugira ngo kibe ikigo cy'akarorero mu kugwanya mabi akorerwa abana n'abigeme. Muri ico kigo hari ubufasha butandukanye inyamira mabi abahinga bazi guhumuriza abatunuye ku mitima abize iby'ubuvuzi n'abashikiriza manza begamiye ico kigo Igitega. Fidel d'Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Naho umenga noba mfise n'imbugita nari kumukerera.
Uwo musore afise imyaka 23 akaba asigaranye umuvyeyi umwe ari we nyina. Nakababaro kenshi atubwira ingene yamenye ko yavukanye umugera wa sida afise imyaka 10. Ikintu cyamubabaje kandi atashoboye gutahura kumva uko bavuka nari bane, babiri bavutse banduye abandi bakomeye.
Natangiye kumenya ko ngendana umugera wa sida nkiri umwana muto gose afise imyaka 10 navuse ndavukanye ama byarambabaje gose kabisa. Je ngenda n'umugero wa sida gute wamfashe gute cyarambabaje n'ukuri gushika n'ubu. Mama yavyaye abana bane ama babiri baza bandi umugero wa sida cyenda mubaza mama none gute tubwe babiri je namushiki wanje tugenda n'umugero wa sida. Mama na cyarambwira ati ngo mwana wanje ngo nari nanse kubikubwira kubera tabwenge wari ufise ariko ubu ni gihe cyo kubikubwira
amaze kubimenya ibintu ntivyoroshe umuvyeyi wiwe yahindutse nk'umwasi gushikaho yiyumvira nuko yo mwica
mama vremo yo munsi menga nari nahindutse nundi muntu ahubwo nashaka ko naho umenga no bamfise n'imbugita nari kumukerera nkuri mama acaranye nyicarika acarambira rero ibyerekeye ibyo amaze kumbwira ko byaturutse kuri papa ntangura kumusobanukirwa imanura mbwiye kubera mbona nawe atariwe yabitumye naciye ndambwira mama ariko naho ndabibona uko umutima wanje aracyaragahinde n'akababaro kuko nakuntu umujyango wanje wose hovamwo babiri cyamvugana ibintu bitabaho
umuvyeyi nyene gusigarana abana wenyene amaze gupfakara atuganirira amakuba yabonye yagendera ku mategeko y'umwana haranagera nahaja kumwitwarira
we mu buzima ntiyumva umuntu avuze ko agenda n'umugera wa sida abivunze yacagumuka nyene kunumita gaheba kandi urumva kugumuka kwe yabona ko ahebye imitari wo muti yaregeze ushaka kwiyahura ico gihe nawe twarankana haragera n'igihe naho no mugaburira atafunga kiretse agaburiwe na mushikiwe haragera igihe ndamuvugisha n'ijambo agacambwira ngo we nturi umubyeyi ngo we wapfa umupfa yari umukorezi ndagenda kwa patiri ndamubwira nti umwana byananiye hanyuma patiri amutuma ko aramuhanura aragerageza uburyo bwose arasubira aremera turasubira turashihuza mugabo ageze gufata umuti mu gitondo akantegeka ati uwo munsi mfata umuti nuko ngiriye umurete ndawubuze ntiyafata umuti ati uwo munsi ndawufata nuko nguriye amata ndayabuze ntiyafata umuti nkigora kabisa icyo kintu cyose akeneye akakironka muri icyo gihe nyine bigenda birahera buhoro buhoro yarigeze kwitwara kwa ofeje arambwira ati neza jewe nje kwitwara je mama yanyanduje umugera kandi ndi umwana mukuru mumbarize igituma yawunyanduje abo mu nyuma bakavuka bakomeye ofeje aravuga ati nukuri mwana wanjye urwo rubanza ntago nshoboye
nyina w'umwana yahavuye yitura ikigo kiri mu bikurikirana abagendana umugera wa sida abasigurira ingorane afise baramwakiriye kandi baramufasha nk'uko umwe mu baremesha kiyago yakurikiranye uwo muryango abituyagira
umubyeyi nawe yaca yumva afise igikomere kumva umwana ariko aramwagiriza yuko ariwe yamwanduje umugera byasaba yuko uwo mwana tumutahuza tukamubwira yuko nubwo yanduye umugera ico gihe atari umubyeyi yabishatse ahubwo uburyo bwo kubakurikirana butari bwaboneke kandi tugerageza kubashira hamwe n'abandi bana kuko iyo ari umwe abona umengo nise yamuguye ko abona umengo niwe yavukanye umugera wenyine aragira ibibazo hariho abana baba baramaze kuvyakira nibo badufasha uwo mwana ataratahura neza dufatiye kuri urya musore turishima cyane ubu nawe ahubwo yarahindukiye niwe ariko aradufasha gutegura abandi bana niwe aje imbere akabashingira intahe
uwo muryango uri mu yindi myinshi igira ibibazo nk'ibyo hagati y'abana n'abavyeyi babo yabo uwo muvyeyi yabo uwo musore bose baremera ko iminsi ya mbere yo kumenya indwara igoye kwakira ubu abo babanye neza bumvikana bagasaba ko n'abandi bobarabira kwa karorero Francine ndiho kubwayo ibujumbura kubwijwi rya Amerika
Arakoze Francine ndiho kubwayo utugejeho inkuru y'umuhungu na nyina bagiranye ibibazo kuvaho uwo mwana w'umuhungu amenye ko yanduye indwara ya sida bivuye ku babyeyi umwana yageze naho atekereza kwica umubyeyi we amushinja ibibazo birimo ubu noneho ni ikiganiro kwa Nyaburunga
kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
bakunze ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga
mu kiganiro cy'uno munsi dushimye kuyaga kuvyerekeye kazoza kumugambwe w'abadasigana iprona ibyo tukabigaruka ko mu gihe muri no minsi havugwa ukutumvikana muri uwo mugambwe aho bamwe mu badasigana baherute kwandika bagize indongozi amakosa mu bijanye n'itunganya y'ubutunzi bw'umugambwe wa Rwagasore. Abaranguye umugambwe bo babifata nkaho bo barabatanguye kurondera inyungu za politike mu kwandika ibara abandi. Ibi tubigarutse ko kandi mu gihe atamwaka usigaye ngo hatunganywe amatora yo mu 2020. Mbega none kazoza k'uwo mugambwe waboneye izuba iyindi migambwe nakahe. Amatatu yagiye yaduka muri iyi prona ko kenshi yagiye atuma yicamo imigwi ubuyobozi azotorerwa umuti bidaciye mu ngimba. Inkomoko n'ingaruka z'ayo matati nazo nyine turazivuga ko na cyane cyane tukarabira hamwe rero icokorwa ku neza y'abadasigana n'abarundi muri rusange. Mutumire turi kumwe n'umwe Rudende, nawe ni Honorable André Ndayizamba, umushingamateka yatowe mu ntara ya Burundi. Honorable ndakura mu gice sango mu kino kiganiro murakoze cyane. Kumbure mu gutangura, mbega Honorable André Ndayizamba ni mudasigana?
Kuba mudasigana nicyo kimwe no kubatirizwa muri Katolika n'urumenyetso rutazimangana naho ubutaki utakimirita muri iprona naho buri umukukuru ke naho buri iki waramaze kuba umuprona atari mwe dukugumura mudasigana.
Niba tisimu wahawe ya politiki rero
urumva twakuze turi abana ari bo ari byo dukuriramo, urabona imyaka tugezemo nibaza yuko ibyo guhindura bitagishobotse.
Ubu rero uremera iprona na iprona ikakweme
iprona iprona wazo uko yacitsemo ibiki. Hariho iprona iri mu nzego, hariho na iprona bari hanze batari mu nzego. Muri kino kiringo novuga abari mu nzego haraciye nk'imyaka ine cyangwa itatu tutagikorana
muvavanwe
hari byo tutumvikanye ko kandi twarabivuganye na bene byo. Rero nicyo gituma mu nzego ntakirimo niba biriko biravuga urumva ntazi na gihanje wumvamo nukubera yuko nta tutagikorana.
Uri kuravuga uti abari mu nzego kandi nawe uri mu rwego rw'inama
nshinga. Oya, vuga mu nzego za leta ko inama nshinga mate burya rero abarundi dukunda kwihenda kenshi kuri ibyo. Ngira nuko tutaratera imbere mu byerekeye ibyiyumviro bya politiki. Inama nshinga mateka na leta haya ntushobora kuzifata kumwe. Icyo mvuga ni inzego za leta kuko inama nshinga mateka iyo utumvikana na leta ni gukorera. Jewe rero ni bataka ariho nkorera iyo wumvikana na leta urakorera, iyo utumvikana na leta urakorera, ariko ugiye mu nzego za z'intwaro ukorana na leta. Jewe rero navuga mu nama nshinga mateka ndiyo kugira nshigikira ibyiyumviro je mbona vyo kubaka igihugu.
Ariko uno munsi wavuga ko watowe ku izina ry'umugambo w'adasigana iprona.
Nibyo naratowe mugabo no musi nk'umushinga amateka ko ntowe nk'umushinga amateka sisubira kwitwa umunyamugambwe ntowe ku izina ry'igihugu cyose kandi sisubira no guserukira intara natowe mu ntaserukira igihugu cyose. Bisigura yuko nshobora kuvuga ibitajanye no mugambwe natowe. Nico nibyo kenshi ukunda kumva mbere iyo ndi mu nama nshinga amateka hari ibyo mvuga bidahuye n'umugambwe. Iprona uri mu nzego za leta
turiko turavuga rero umugambwe w'adasigana iprona urakahise kavuba k'umugambwe w'adasigana iprona hari icyo kazi ko
ego reka imbere yuko tuvuga iprona nago mubanze nkundiye mu majambo make mu kanya gatoyi tuvuga ningene aha iwacu mu Burundi no muri Afrika mu ncamake ingene bya politike bihagaze twongere tuvugane ninge iproni hagaze mu vya politike muri kino gihugu. Nibintu bibi ubwa mbere urazi ibintu vya politike ingene biko biragenda muri Afrika. Biraboneka yuko demokrasi irafise ingorane ariko iriko iratera imbere muri Afrika bivuye kubera amashuri abantu bariko bariga cyane kuko amashuri ubu muri Afrika ariho harabigano hanze abantu benshi ubu rero barize ugasanga ibi bya communication nabyo ingene ugutuma nako kwateye imbere ku isi yose ibiriko birabera muri Cote d'Ivoire mu Burundi ubikwirikirana ku munsi ku isaha ku isaha ugasanga harateye imbere ibi byama ibyo bita za société civile
mashyirahamwe ya politiki
n'imigambwe ukabona yuko iharanira kugwandira ubutegetsi bisiguro ukacuraba ibintu byabaye nkangaha mu Burundi kuva mu 2015 ukaraba ibyabaye muri Gabon ukaraba ibyabaye muri Congo ukaraba ibyabaye mu za Cote d'Ivoire ukaraba ibiriko biraba mu za Togo ukaraba ibiriko biraba mu za Sudan muri kino gihe ukaraba ibyo bise printa arabe mu bihugu bya Afrika yo mu buraruko ucubone yuko abantu abanyagihugu bo muri Afrika bariko barasaba yuko demokrasi tsimbatara mu bihugu byabo ibyo bakarondera yuko haba accountability nkuko bavuga mu cyongereza abategetsi bakaranda kondi nyine batwara mu bisigura yuko demokrasi iri kwiratera imbere biciye kuri ayo masosiyete sivile biciye mu migambwe biciye mu bantu bize biciye mu madiaspora ariko gacubone abatwara ubonaho muri Afrika ugasanga bagerageza kuguma ku butegetsi kuko gutwara urabona muri Afrika nico kintu gituma abantu bakondorana
n'abantu
bakondorana n'ubutunzi
n'abantu bakura mikoro
yego urumva rero abatwara nabo bagerageza kugwana kugira habi statiko ariko uko biboneka ni ibintu bizobandanya muri Afrika mu myaka nibaza nko mu myaka 15 demokrasi zo bikwiratera imbere muri Afrika uko bibaka bose kuko ntibigisubiye inyuma
tiko turavuga kazoza ku mugambwe badasigana iprona mu gihe atamwaka usigaye kugira ngo hatunganywe amatora yo 2020
ningaha rero mu Burundi wacu ibindi ko ndavuga ni ibintu biboneka niko biri biriko biraboneka nta mushikira nganji wa iprona ari muri leta ariko hariho vice president
icegera cyambere
icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu uyo none ko biryo singiye yasaba ibyo ariyo nkuserukira iprona ariyo nkande kuko iprona turaza by'amategeko ndiri mu nzego nibaza ko rero kubwanje iprona ntiri muri leta ubwo wariyo nibaza ko umukuru w'igihugu yamugomwe kamutora
wari hejuru y'abashyiranganje barabi bya politiki
vice president
yego
yasho mugabo ntabwo bijanye ni amatora yari yagize rero yagiye
ko agumwe n'umukuru w'igihugu
nico nibaza kubyo rero muri pronate ntibari ho ubu ofisi aba ministre ntabari rero iprona ukiyuraraba wanashaka jewe biri mu byatumye tutumvikana gose icyatumye tutumvikana wanashaka nibi bavuga by'ubusuma by'ibiki urumva biri ko bibantu ntakiriyo c'est le positionnement ningen apprendre ingen ihagaze mu vya politique ikwirikirana ibya politique gute mu yo kuko urabona iprona ni wari umugambwe wazanye amasezerano y'Arusha icyo yaragamije nta murundi atakizi ari kuraze iprona ikorana na leta ubu ikibazo ifise ninge nihagaze uravye kuri ayo masezerano y'Arusha ugiye uraraba ingene ikora mu byishikiriza n'ibikorwa ikora ubona ko ishikiriza ibyumviro by'umugambwe uri ku butegetsi ndaguha karorero
iprona amasezerano y'Arusha mu kuyatera ko igikumu hanyemo akangonongono
amasezerano yariyo yose ku isi yama afise ibibazo ariko amasezerano yaraje ngaha mu gihugu arakora yarashitse no ku bintu byinshi kandi bikomeye kandi nibaza ko no muri kazoza ka kino gihugu bizobandanya rero nibyo nayo ndakubwira nti
wagira utanga karorero
ingene ba ibyo bashikiriza n'ibyo sukuvuga yuko ibyo butegetse bushikirize umuntu arinda kuvuga ko ari bibi iminsi yose yari byiza no kuvuga ko ari byiza yari bibi ukavuga ko ari bibi bivahe buhagaze mu bya politiki rero jewe ku bwanje nayo niteze yuko iprona ishigikira bikomeye yuko amasezerano yarusha adahinduka kubera yuko aracyadufasha gutera imbere akarorero nk'imigambwe yo mu ya opposition itavuga na leta yo yari ihagaze yuko ibisingiro ridahinduka ariko iprona warabonye yagiye kugira kampanye
iprona yaratanze n'impinyanyuro zo fatigwa ko
ntabyo nzi kuko sinariyo ntabyo tetere nizo bavuga ko iyo bazikora hariho byinshi byari kujamwo cyane babigize gute ariko sinze rero urumva baci bafasha leta guhindura ibwirwa shingiro bo cyararenganye mente nabo nibyo ariko icyo nabo si cyo cyonyine icyo nabo kukubwira nuko iprona iguma ishikiriza umenga kuko muri bya politiki ushobora kuja muri leta uri umugambi watsinze uri ko arisho uri hariho partage y'ubutegetsi bikiye mu masezerano mu biganiro icyo ni cyari gutuma iprona ije muri leta igashigikira ibya ariko ubu kubera amajwi yaronse make ndiriyo ibyo rero ishikiriza je kubwanje iprona yari guhagarara ku masezerano y'Arusha nibwirwa shingiro ririkomoka ko bishobotse byaba ngombwa yuko bihinduka bakabigirana n'abantu bose kuko amasezerano ni ukuvuga ifo kwabaye inclusive n'aba bose b'abanyepolitike nuko hari abo leta yagiriza ngo bagiye muri putu cyangwa bagize iki n'aba bose bari hanze n'abanyepolitike n'abarundi n'abimpunzi bose bakazamo bakavuga rumwe bakicarana bagashinga rumwe bakavuga ibyo bihinduka mu ibyo shingira kuko umugambi umwe cyangwa ababishigikiye bonyine ntibihagize kuko ifo ko biba mu mahoro no mu mutekano
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga gushimire honorable ambassador André Ndayizamba wakoze kwitaba ikino kiganiro
murakoze cyane murakoze kundumira
urakoze nawe Jerome Niyonzima utugejejeho icyo kiganiro mu makuru y'imikino mu Rwanda ubu mukanya harakinwa imikino ya nyuma y'igikombe cya zone ya gatanu ya Afrika mu mikino ya volleyball kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu wa sport Jean-Claude Munyandinda iyo mikino igeze he
urakoze cyane Edi mikino nyine ya zone 5 muri volleyball ubu ngo wigeze kundunduro cyane cyane ko bari gukina final aho ikipe ya Gisagara Volleyball Club yari gukina na Reg Volleyball Club ubu ngubu iseti ya mbere yarangiye iseti ya mbere yegukanywe n'ikipe ya Reg iyo mvuze Reg mba mvuze ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'amashanyarazi iyo rero ikipe ya volleyball ikomeye cyane ikaba rero iri gukina na Gisagara Volleyball Club niyo akarere ka Gisagara iseti ya mbere yarangiye ari amanota 25 kuri 20 bivuze ngo ubu bari gukina iseti ya kabiri aho bigeze nabwo Reg Volleyball Club iracyari ya mbere ifite amanota 5 naho Gisagara ifite 3 ni umukino ukomeye cyane cyane ko aya makipe ari muri 3 asanzwe akomeye mu Rwanda ariyo nyine Gisagara Reg ndetse na Kaminuza y'Ubukerarugendo UTB babwira ko muri kimwe cya kabiri kirangiza ikipe ya Reg Volleyball Club yari yasezereye Kaminuza ya UTB ku masota 3-1 hanyuma Gisagara Volleyball Club nayo ikuramo ikipe ya Sports SC yo muri Uganda yitiza amasota 3-0 kimwe nabibutsa ni uko mu kanya gashize ikipe ya Kaminuza y'Ubukerarugendo UTB yari yegukanye umwanya wa gatatu ikindi ikipe ya Sports SC yo muri Uganda amasota 3-1 kandi amakipe yari yaserutse n'amakipe 12 akomoka nyine birumvikana mu bihugu binyuranye byo muri kano karere ka gatanu k'imikino muri Afurika
Jean-Claude Munyandinda aho mu Rwanda kandi ku munsi w'ejo hateganyijwe irushanwa rya Tour du Rwanda ryo gusiganwa ku magare mu masegonda 10 iryo rushanwa abarushanwa bamaze kugera i Kigali rizatangira ryari
amakipe 17 yamaze kugera i Kigali irushanwa rizatangira ku munsi w'ejo ku cyumweru aho etape ya mbere izaba ari ukuva i Kigali bagirwa magana bagaruka i Kigali ahangaha tubibutsa ko iri siganwa ryazamutse riva ku ntera ya 2 n'ibice 2 rikagera ku ntera ya 2 n'igice 1 ikaba ari isiganwa riri ku mwanya wa mbere muri Afurika
Jean-Claude Munyandinda arakoze cyane inshuti mwari muduteze amatwi hanini nawe dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer Lopez wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Geoffrey Mutaguma wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu Washington mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.